Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije inshuti dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 23 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2015. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe na Ange Fidèle Niyongabo.
What is clear is that it cannot be that everybody who opposes the president or the ruling party or the third term is immediately seen as a putschist or an enemy of the state.
Uwo ni intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Thomas Perriero avuga ku Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya. Reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino, amakuru tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye. Waramutse neza Alphonse.
Mwaramutse neza Fidèle, mwaramutse neza mwese muri kumara kwirikira ano makuru. Reka amakuru nayo arayo hirya no hino tuyahere mu Burundi. Ibiro bitorokanya amakuru vy'Abongereza Reuters bivuga ko ishiramwe ry'ibihugu vya Buraya ryatumiye president w'u Burundi Petero Nkurunziza kuja kubonana n'abategetsi b'ivyo bihugu bazovugana ku buryo ibibazo vya politike mu Burundi vyoterwa inyishu bidashobotse, ingaruka mbi vyozanira u Burundi bikazobuzingamika. Umutegetsi wo muri iryo shirahamwe ry'ibihugu vya Buraya yavuze ko ibiganiro bazogirana na president Nkurunziza ari nk'amahigwe ya nyuma abayobozi b'u Burundi bazoba bahawe kugira ngo bakemure ibibazo byugarije igihugu. U Burundi bushobora kuzotakaza imfashanyo y'igihugu c'u Bubiligi ingana na miliyoni 56 z'amadolari y'Abanyamerika. Gushika ubu ibihugu vya Buraya vyabaye birafata amatungo y'Abarundi bane bahoze canke bakiri abayobozi mu gihugu, kandi bica bifata n'icemezo cyo kutabaha impusha zo gufata ingendo mu gihugu na kimwe kigize iryo shirahamwe ry'ibihugu vya Buraya. Igihugu cha Uganda caratanguye gukura ingabo zacu zahura guharanira amahoro muri Sudani yo mu manuko. Icyo ikaba ari kimenyetso cishaka Leta ya Uganda ifise yo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashyizwe ku mukono na Salva Kiir, perezida wa Sudani yo mu manuko, n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar arongoye abarwanyi leta. Ivyo vyashikirizwe na Ateni Wek Ateni, n'umuvuzi wa perezida Museveni, aho yamenyeshe kandi ko izo ngabo zitegerezwa kuba zavuye muri Sudani zose mu ndwi ya mbere yo mu kwezi kw'11. Ivyo byari byasabwe na Riek Machar mu gihe bariko barumvikana ku masezerano y'amahoro, icimvu kitari cashigiwe na Leta ya Sudani, kuko yavuga ko ico kibazo kiraba ama leta ko rero kizokwigwa n'ama leta abiri, no kuvuga Sudani yo mu manuko na Uganda. Muri Afrika y'Epfo ho abanyeshuri bo muri kaminuza bashika 2000 n'ababashigikiye bahuriye mu kibanza kiri i Johannesburg ku munsi wa kane kugira ngo bibutse umugambo uri ku butegetse ANC ko woshira mu ngiro ibyo wemeye mu bijanye no gutanga inyigisho muri kaminuza ku buntu. Iyo myiyerekano yabaye inyuma yaho abanyeshuri muri kaminuza y'i Johannesburg batanguriye imyiyerekano aho badugirije 10% ku mafaranga y'ishure, munyuma amakaminuza yose acaraja mu myiyerekano gushika naho ayashika 18 yugagwa. Ku munsi wa gatanu abaserukira abanyeshuri n'abarongoye za kaminuza bazobona na president Jacob Zuma, ariko abanyeshuri bo barahi bararengwa ko batazohagarika imyiyerekano mbere yuko ibyo bashaka byemerwa, cyane cyane ko iyo myiyerekano bariko baragira isa n'igishigikiwe na bamwe mu mugambwe ANC. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku munsi wa kane president Obama yarakiriye mu biro iwe ministre wa mbere wa Pakistan. Ico rero ni ikimenyetso cyo gusubira kunagura imigenderanire myiza hagati y'ibyo bihugu cotangamira icizere yinshi ku kibazo c'amahoro muri Afghanistan. Nta kintu kijanye n'ikirangamizi caho ibiganiro by'amahoro muri Afghanistan byotangurira canke kubirwanisha roho nyanganda Pakistan ikirarwiza, ariko bamenyesheje ko bavuganye iby'ubudandaji umuyaga nkuba udatose kazi kirere hamwe no gushira mu mashure abigeme n'abafasoni. Leta ya Amerika iriko iraresha Pakistan kugira ngo igire uruhara mu mugambi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifise guhagarika ingwano imaze imyaka 14 ibera kwirembo rya Pakistan, no kuvuga muri Afghanistan. Perezida Obama yamenyeje mu ndwi iheze ko afise umugambi wo gukura ingabo za Amerika muri Afghanistan imbere y'uko atwarura mu mwaka w'2017. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikabona ko inzira ishoboka ari ya politike, ivyo navyo bigasaba ko Pakistan ivyirukamwo mu gusubira gufasha ko ibiganiro hagati ya leta ya Afghanistan n'abatalibani bayirwanya vyahagaze muri iri ciri heze vyobandanya. Mu kwezi guheze Pakistan yaragerageje kuvyura ivyo biganiro nk'uko ministre wa mbere wa Pakistan Nawaz Sharif yemenyesheje icamegarise nuko Afghanistan yagiriza Pakistan kwikora nk'ikirirahabiri kukivuga ko iri kwirakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika munyuma igasanishigikira abatalibani bariko barayirwanya. Hillary Clinton yahoze ari umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajijwe imigenderanire ejo yari karasigura kubibazo by'umugambwe w'abakeba ba Republican ku bitero byabaye ku buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Benghazi muri Libya mu mwaka w'2012 aho waserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika Christopher Stevens yazize ubuzima. Icyo aba Republican bagiriza Hillary Clinton ngo nuko mu byo asigura harimo ibitumvikana, bakamubaza kandi n'icyakoze kugira ngo ibyo bitero ntibibe kandi atamatohoza yigeze kugirwa kugira ngo ibyakozwe bimenyekane. Hillary Clinton ari mu biyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mwaka uza ku giti cy'abademokrate yababwiye ati narabuze itiro kubera ibyo bitero kurusha mwebwe mwese mukoranye. Ati cyo mwomenya mukamenyera nuko atamutekano ushoboka ijana ku ijana kandi mugatahura ko Amerika naho iri ku isonga ry'ibihugu byo ku isi ko bitoroshe kuko ikorera mu bansi. Ati n'abaduseruke bategereza kumenya ko baduserukira mu bihugu bitoroshe kandi harimo ibitagira umutekano, atutegeza kwemera tukabirindira ko kugira ngo dukingire igihugu cacu kandi inyungu zacu nivyo Amerika yemera bitera imbere. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire John Kerry ku munsi wa kane yaramenyeshe ko hariho icizere ko ashoboka kuboneka inyishu kugira ngo imishamirano hagati y'Abanyayisraeli n'Abanyapalestina imaze guhitana abantu benshi ihagarare. Ivyo yabivuze inyuma y'amasaha ane yaramaranye na ministre wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu i Berlin mu Budagi, aho yavuze ko hariho ivyiyumviro bizovuganwa ko byotuma imishamirano ihagarara. Yavuze ati impande zose zikwiye gutera intambwe zigahagarika guteraterana amajambo no gutana ko amakosa. Yaravuze kandi ko afise amakenga afatiye ku mirwi nka Hamas na Jihad Islamic igumi kokeza ingwano imaze guhitana abanyayisraeli 8 n'abanyapalestina bashika 50.
Urakoze Alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu mwanya w'amakuru iyo mu karere. Duhere ku vyerekeye Burundi ahicegera c'umushikiranganda w'imigenderanire wa Amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka Afrika, Linda Thomas Greenfield na Thomas Perriero intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akarere k'ibiyaga binini bavuze ejo ku munsi wa kane ku bibazo vyerekeye politiki, umutekano n'agateka ka muntu imbere y'akanama kajejwe imigenderanire mu nama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Oriane Tangishaka yari yahanyarukiye
muri cyo cumba cy'inyubako y'inama nshingamateka ya Amerika. Iyo nama yari yitabwe n'abatari bake harimo Abarundi, Abanyekongo, Abanyarwanda ndetse n'abategetsi baserukira ibihugu byabo mu karere k'ibiyaga binini harimo Uburundi, Uganda na Kongo bateze yompi ku kivugwa ku bihugu byabo. Abategetsi babiri babatumire muri iyo nama bava mu bushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga bahamagawe ahanini gutanga umuco ku bibazo bihanze akarere k'ibiyaga binini aho bishuri ibibazo bitari bike by'abashingamateka bagera ku ndwi ku kibazo cirekeye uguhanahana ubutegetsi mu mahoro kandi hakurikijwe inzira ya demokarasi. Icegera cy'umushikiranganji ajijwe imigenderanire n'amahanga Linda Thomas Greenfield yavuze ko Perezida Petero Nkurunziza ariwe yatumye haduka uruhagarara ruri mu gihugu muri iki gihe. Ingingo ya Perezida Petero Nkurunziza yo kwitoza mu kiringo cya gatatu nibyo byatumye haba uruhagarara ruri mu gihugu muri iki gihe. Abantu bagera ibihumbi 200 bahunze baja mu bihugu bihanye imbibe n'u Burundi kuva mu kwezi kwa kane. Abantu bagerageza guhunga bagatotezwa n'imigwi y'abari mu mugambwe bitwaje ibigwanisho kumwe n'abapolisi. Ku kibazo cya ruswa mu bijyanye no gutabara imbabare mu gihugu, abo bategetsi babajijwe niba amadini canke abayobozi bayo bofasha mu nzira yo gushikiriza imfungugwa, imiti n'izindi mfashanyo ku banyagihugu Amerika ishyirahamwe ya ONU n'iyindi migwi yo kwifuza gufashisha Abarundi. Perriero, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini, yavuze ko ikibazo cya ruswa gikomeye cyane kandi ko ari nayo mpamvu nyamukuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibangira kurungika amafaranga yofasha abanyagihugu. Agira ati
even with people who are you know desperately poor in Burundi we cannot
say that abantu bakinye cyane gose mu Burundi ntidushobora kuruka amafaranga bitewe n'uko leta icyacisha mu zindi nzira tagenewe cyangwa ikayakoresha nabi
umupfasoni Greenfield icegera cy'umushikiranganjeje w'umugenerere n'amahanga we yishuye ati "Jenge ni igihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu avuga ko yemera Imana akanigisha ijambo ry'Imana dukeneye abantu mu muryango w'abemera Imana hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamujijura bakamubwira ko bimwe mu byo akora bitemewe na gato kandi bidutuma tugira amakenga kuko kwizera kwiwe abantu batari bake barapfa bagenda baricwa kandi biri ku gatwe kiwe
people are dying people are being killed and it's happening on his watch
kwindi nkuru yerekeye Burundi leta zunze ubumwe za Amerika zirashigikira ibihano bifatirwa abarundi bakokeza ubwikanyi bagashigikira abaho nyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibi ni bivugwa na Thomas Perriero intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika ejo ku munsi wa kane Eddie Gwema yagiranye ikiganiro n'iyo ntumwa adufitiye inkuru y'imvaho
Mu ruzinduko avuyemo mu karere k'ibiyaga bigari aho yasuye Burundi bwana Perriero yavuze ko leta zunze ubumwe za Amerika zihangayikishijwe n'ubwicanyi bumaze iminsi buvugwa mu Burundi aho munsi ku munsi hagaragara imirambo cyane cyane mu murwa mukuru Bujumbura Perriero yashimangiye ko Amerika ishyigikiye ibiganiro bihuza abarundi bose kandi bikabera mu gihugu abarundi bose bibonamo kandi hatanga umutekano kuri buri wese uzabatumiwe muri ibyo biganiro
The situation in Burundi is incredibly fragile as a political crisis, a humanitarian crisis.
Inzego za politike mu Burundi ziracumbagira ibibazo vya politike, ibibazo vy'umutekano, ubwikanyi bukogwa n'abapolisi canke abajejwe inzego z'umutekano canke bugirwa ku gipolisi n'abajejwe inzego z'umutekano bitera vyiyongera ku minsi genda mu bice bimwe bimwe vy'igisagara ca Bujumbura. Niyo hatagira igikogwa ibintu bizomera nabi kurusha iriza kubera izo mvo dutegerezwa gutunganya ibiganiro bihuza impande zose bishigikiwe n'amakungu bigenewe gutorera inyishu ibibazo bihari muri iki gihe kugira abarundi basubire mu nzira irangwa n'intambwe bari bageze ko mu kiringo cy'imyaka 15 irangiye
Ibi bwana Perriero abivuze mu gihe igihugu cy'u Burundi gerutse kwandikira ububirigi kibusaba kohereza abarundi burega kugira uruhare mu bibazo bivugwa muri icyo gihugu bwana Perriero we agasanga bidakwiye kwita buri muntu wese utavuga rumwe na leta cyangwa utarashyigikiye manda ya gatatu umwanzi w'igihugu kuri we ngo umuti w'ibibazo by'u Burundi ni ibiganiro
What is clear is that it cannot be that everybody who opposes
Ikigaragara nuko ari ibintu bidashoboka kudashigikiye Perezida canke umugambwe uri ku butegetsi canke ikingo cha gatatu abonwa nk'umuntu ashaka gutembagaza ubutegetsi canke umwansi wa leta leta irangwa na demokrasi itegerezwa kurekurira ivyiyumviro bitandukanye ikibonekeza nuko iyo ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusha bikubahirizwa abarundi baba bamerewe neza kurushiriza mu Burundi aho kubuko leta iri mu Burundi muri iki gihe iracumbagira abantu batari bake baratakaje ubuzima bwabo igihe kirageze ku Burundi busubira mu nzira nziza irimwo ibiganiro bihuza impande zose nibaza kwivyo ari vy'abarundi bashaka
dialogue and I think that's what the people of Burundi want
Bwana Perriero yakomeje avuga ko iyo u Burundi bwa bwarakurikije impanuro bwagiye buhabwa n'amahanga ikiganirwaho cyakabaye uburyo ishoramari ryatezwe imbere mu gihugu aho kuvuga ibihano bifatirwa abarundi n'u Burundi nk'uko bimeze muri iyi minsi Perriero yavuze ko Amerika izakomeza gushyigikira abarundi ariko ikanakarira abahembera imvururu baba abo muri leta cyangwa se abatavuga rumwe nayo Edi Rwema intumwa ya radio ijwi rya Amerika muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda Leta y'u Rwanda ntiyakana canke ngo yemere ivyagizo vy'u Burundi biri mu kwakira no kumenyereza mu vya gisirikare abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa leta y'u Burundi. Mugenzi wacu Eric bagira ubu busa yarakurikiranye ikiganiro umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Rwanda Louise Mushikiwabo yagiranye n'abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kane.
Ikibazo cy'imibano y'u Rwanda n'u Burundi nicyo cyabaye nk'icyihariye ibiganiro Madame Louise Mushikiwabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba n'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda, yagiranye n'abanyamakuru ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda yabwiye itangazamakuru ko kuva ikibazo cy'u Burundi cyatangira muri uyu mwaka, u Rwanda rwabonaga ko aho kigana atari heza. Avuga ko u Rwanda rwifuzaga ko ikibazo cyagenda gikemuka aho gukemuka kikarushaho kuba kibi. Guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka imyivumbagatanya ishingiye kuri politiki mu Burundi yaduka, impunzi zitari nke zigahungira mu Rwanda, imibano y'ibihugu byombi yajemo agatotsi mu buryo bukomeye. U Burundi bwashinje kenshi u Rwanda gucumbikira abashatse guhirika ubutegetsi bw'u Burundi, icyarimwe no gukura impunzi z'Abarundi mu makambi zigahabwa imyitozo ya gisirikare ku butaka bw'u Rwanda ngo zizatere igihugu cyabo, kugeza naho u Burundi bwirukanye umudiplomate w'u Rwanda mu Burundi. Madame Louise Mushikiwabo, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda, ntacyo yemeye cyangwa ngo ahakane kuri ibyo birego. Yatubwiye ko ibibazo by'u Burundi bikomeye, ku Rwanda rwagenjeje make rwanga gukurikirana bimwe mu birego y'isi bidafite ishingiro. Umuvugizi wa Leta y'u Rwanda avuga ko ibitangazwa ku Burundi byinshi hari ababifitemo inyungu zitari nke, atatomoye ngo avuga bari bo n'inyungu bakurikiranyeyo. Aravuga ko nk'u Rwanda bategereje igihe ubutegetsi bw'u Burundi buzagirira umutuzo bakabona kujya ku meza y'ibiganiro.
Twebwe rero nk'igihugu, nka Leta, nk'abaturanyi, nk'abavandimwe b'u Burundi, twahisemo kwitonda muri iki kibazo. Duhitamo ko twareka inzira yo gukemura ikibazo cy'u Burundi kaboneka, igihugu kigasubira ku murongo, noneho ibibazo twaba dufite byose tukabona kubiganira, ubuyobozi buri ku murongo bwamaze gushira impumu, ari igihugu mwaganira kuko mukarangiza ibibazo. Naho ushatse kwinjira mu nkuru zivugwa ku Burundi buri munsi, nta kindi wakora kandi nta nubwo byafasha kurangiza ikibazo.
Leta y'u Burundi kandi yakunze kwikoma Leta y'u Rwanda ko yagize uruhare rutaziguye mu ihunga ry'Abarundi baza mu Rwanda, aho bamwe mu bategetsi b'u Burundi batatinyewe no kuvuga ko u Rwanda rubategereza ku mipaka n'ibifungurwa byo kubazimanira. Madame Louise Mushikiwabo, umuvugizi wa Leta y'u Rwanda icyarimwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, aravuga ko abaturage b'ibihugu byombi bafite byinshi bahuriyeho bishingiye ku mateka. Yemera ko umubare utari muto w'impunzi z'Abarundi mu Rwanda ubwabyo ari ikibazo, ariko ko nta wagana u Rwanda ngo rumuheze. Ashimangira ko hagize uwagaragara nk'ikibazo ibihugu bidakina politiki y'itizamuzunga byagakemukiye mu nzira z'ibiganiro.
Icyo navuga mvugira Leta y'u Rwanda nuko nta murundi uzigera ahezwa muri iki gihugu uwo ari we wese. Niba hari umurundi uteye ikibazo, icyo gihe ibihugu bikora neza, Leta ziri ku murongo ziraganira, hari uburyo bwo kuvugana tukemeranya. Aho rero nagira ngo mbisobanure neza, cyane cyane ku Banyarwanda badakurikirira hafi amapolitiki ya muzunga aba muri za mu bihugu birimo ibibazo. Ikibazo cy'u Burundi twifuje ko gikemuka vuba, igihugu kigasubira ku murongo, ubuyobozi bw'igihugu bugasubira ku murongo, noneho tukaba twaganira ikibazo ko nta baturanye batagirana ibibazo ntaho biba. Icyo twifuza ni uko iki kibazo kitakomeza gutinda kugira ngo u Burundi bubone amahoro, Abarundi bari mu Rwanda babyifuza batahe.
Kuri ubu ku butaka bw'u Rwanda harabarurwa impunzi z'Abarundi zisaga 170,000 zatangiye kuza mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda bamwe mu bacuruzi bakorera mu gisagara cya Kigali barinubira uburyo bukoreshwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza amatagisi bwo gushyira habona amazina yabo mu gihe bishyuzwa amafaranga y'ibirarane. Ni inkuru dushikirizwa na Asumta Kaboyi.
So I will make one check and give it to you. Please wait. The money is inside. The money is inside. Check is inside. Yeah, you can please open. I will take the checkbook out.
Ni mu gitondo cyo kuri wa kane, ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kigenda gishyira ingufuri ku bacuruzi bakibereyemo imyenda. Uburakari, umujinya no guterana amagambo niyo byagaragaye ku bacuruzi bamwe ubwo bazaga gufungirwa ibikorwa byabo ku mpamvu z'uko batishyuye ibirarane by'imisoro babereyemo ikigo cya Leta gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro. Nta n'umwe wahitaga wemera gusohoka ngo abakozi ba Rwanda Revenue bashyire ingufuri ku mazu yabo. Buri mucuruzi yabanzaga kwerekana uburyo arenganijwe, bamwe nibo bagiraga uburakari bukabije bagasohoka ntacyo bavuze. Iki gikorwa gisa nk'aho ari gishya, cyaje muri uyu mwaka. Bamwe mu bacuruzi bemeza ko kibandagaza
ibintu by'ikoranabuhanga byo bigira amahereri menshi. Aya mahereri rero umuturage ashobora kuyagenderamo ugasanga ashyizwe ku karubanda atabigize mu ruhare. Icyo navuga nuko buri abagomba kubanza gukora kontrole. Ikindi kandi iyo kontrole nanone sinumva yuko ihagije nubwo wabona ku muntu w'umunyamakosa. Hashobora kubaho ibindi bihano atari ukumushyira ku karubanda ku mugaragaro hariya. Kujya ubona ko no kuri televiziyo abantu bibye abakoze amakosa yandi babashyiraho ariko ntibagaragaza amasura yabo kubera iyihe mpamvu. Kuki uwo muntu bashobora gutanga inkuru ntibagaragaze isura ye ariko umuntu nk'uwo nguwo uhagaragaweho n'ikosa kandi ari umusoreshwa wenda arasanzwe asora neza cyangwa se ikosa ritanamugaragayeho byanyabyo wenda ari ukwibeshya abaye amakosa runaka ugasanga bamushyize ku karubanda. Urumva ko hari ikibazo.
Ubu buryo bwo kwishyuza mu buryo budasanzwe bumaze kwinjiriza leta kayabo ka miliyari 10. Ubuyobozi bwa Rwanda Revenue bwemeza ko abishyuzwa bashyirwa ku karubanda ari abantu baba baragaragaje ubushake bushya bwo kwishyura bafite imyenda imaze igihe kirekire. Uyu ni Bwana Gayawire Patrick, komiseri wungirije w'agateganyo ushinzwe abasoreshwa bato.
Ni ukuvuga ngo aho mubona tuba twagiye dukora ibikorwa nka biriya akenshi ndetse nako binameze ni abasoreshwa bafite imyenda imaze igihe. Tuba dushaka kugira ngo umuco ucike ni nayo mpamvu tubikora. Naho ikirarane gishya kigitangira umusoreshwa kinegosiya cyumvikana n'ubuyobozi akigaragaza ibibazo bye nta nubwo ndetse tujya tunana mufungira.
Leta yashyize ingufu mu kwishyuza abacuruzi bayifitiye imyenda irenga miliyari 60. Mu bafungirwa hari n'ababaciwe amande y'uko badakoresha neza utumashini dutanga inyemezabuguzi. Ayo mande ari hagati ya miliyoni 5 kugeza kuri 20 bitewe n'urwego umucuruzi arimo. Mu minsi ishize abacuruzi bagaragaje ko kubaca amande angana atyo hari benshi byatumye bahagarika ubucuruzi bwabo. Cyakora ubu hashyizweho komisiyo ishinzwe kwiga iki kibazo gusa nta gisubizo iyi komisiyo iratanga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kirateganya kwishyuza muri iki cyumweru amafaranga agera kuri 500,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi aho Bujumbura habaye ejo ku munsi wa kane uruganda gukurabira hamwe ingaruka mbi zoshikira Barundi n'abirimizi mu gihe amakungu yofatira ibihano Burundi. Urunani rw'abarimyi n'aborozi basaba amakungu kudafatira ibihano Burundi ahubwo agafasha kugira habe ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo amazi atararenga inkombe. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Ugo ruganda rwatunganijwe n'urunani rw'abarimyi borozi rufadikanije n'ubushikiranganje bw'urunyi n'ubworozi. Urongoye ugo runani ashikiriza impungenge hamwe amakungu afatiye ibihano Burundi. Ivyo bihano vyokora ku Murundi mwirimizi nk'uko bivugwa na Odette Nzeyimana arongoye urunani rw'amashirahamwe yishinze kugwiza umwimbo ku rwego rw'igihugu. Uyu mukenyezi asaba ko amakungu atoshira imbere ibihano ahubwo yofasha hakaba ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo.
Umwana ntaba agishoboye kuvuga kandi si umwana gusa n'abanyagihugu bose bato baca baja mu buzima bugoye cyane. Ivyo ni ibintu twiboneye neza igihe cyo mu 2005 inyuma y'intambara yahagaze ingene habaye uruzuba rukomeye mu ntara ya Muyinga na Kirundo tukabona abantu ingene biyahura ingene abantu bahunga kubera inzara. Rero umuntu yari yarasanzwe afise amikoro abayabaye urumva n'ivyaho kwabica bihuhuka. Cyo gutuma tuvuga tuti abafasha ni bafashe hubwo gusumba hama bafashe n'abarundi kuja mu bigwandira no kumvikana mugabo ntagira ifashanyo zihagarara.
Mu bari bitabye ugo ruganda harimwo ababeshejweho n'uburimyi. Ngenda ku mana Kente Marke n'umukuru w'ishirahamwe ry'abarimyi ryo ku mutumba wa Kagwema komine Gihanga intara ya Bubanza. Uwo mugabo avuga ko atayandi mikoro hamwe abahora babaronsa imbuto n'ifumbire bahagaritse kubafasha.
Kuri twebwe abenegihugu na cyane cyane abarimyi bato bato turabona ko biduteye ubwoba kwahora tugerageza tukarima kandi amakungu nayo akadufasha n'amashyirahamwe akadufasha ariko kugera uno munsi byarahagaze. FAO yaradufasha katurose imbuto tukashobora kuronka ifumbire tukarima none kugera uno munsi turabona ko inzara izo hafi twiyica. Icyo turiko turasaba twebwe dusaba ko abanyepa
reka tugaruke ku ncamake y'amakuru twari twabateguriye mu kanya gaheze. Ibiro bitororokanya amakuru by'Abongereza Reuters bivuga ko ishyirahamwe ry'ibihugu by'Aburaya byatumiye perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza kuja kubonana n'abategetsi b'ibyo bihugu bakazovugana ku buryo ibibazo bya politiki mu Burundi byoterwa inyishu bidashobotse ingaruka mbi byozanira u Burundi bikazotuma Burundi buzingama. Ikindi cavuzwe nuko azobara amahigwe ya nyuma abayobozi b'u Burundi bazoba bahawe kugira ngo bakemure ibibazo byugarije Uburundi. Igugu cha Uganda cyaratangwe gukura ingabo zacu zahora guharanira amahoro muri Sudani y'ubumanuko, ico mbere kaba ari nk'ikimenyetso cishaka leta ya Uganda ifise yo gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro yashyizwe ku mukono na Salva Kiir, perezida wa Sudani y'ubumanuko n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar yarongoye abarwanyi yo leta. Ibyo byashikirijwe na Ateni Wek Atini. Uwo rero n'umuvugizi wa perezida Museveni, aho yamesheje kandi ko izo ngabo zitegerezwa kuba zavuye muri Sudani zose mu ndwi ya mbere yo mu kwezi kw'icumi na rimwe. Muri Afrika y'Epfo, n'abanyeshuri muri kaminuza bashika ibihumbi bibiri n'abashigikiye bahuriye mu kibanza i Johannesburg ku munsi wa kane kugira ngo bibutse umugambwe uri ku butegetsi ANC koshira mu ngiro ibyo wemeye mu bijanye no gutanga inyigisho muri kaminuza ku buntu. Ibyo iyo myiyerekano yabaye inyuma yaho abanyeshuri muri kaminuza y'i Johannesburg nyene itanguriye imyiyerekano, aho idugirijwe ku mafaranga y'ishuri yaho itanga 10%. Mu nyuma aya makaminuza yose acaraja mu myiyerekano gushika naho izishika 14 zugagwa. President Jacob Zuma ariko rero ariko arabona n'abanyeshuri n'abarongoye za kaminuza kugira ariko bo abanyeshuri bo bararahi bararengwa yuko iyo myiyerekano itazohagarara gushika baronke ico bakeneye, cyane cyane ko iyo myiyerekano bariko baragira isa n'ishigikiwe na bamwe umugambwe ANC. Muri leta z'Ubumwe za Amerika, ku munsi wa kane President Obama yarakiye mu biro iwe ministre wa mbere wa Pakistan. Icyo rero kikaba ari ikimenyetso cyo gusubira kunagura imigenderanire myiza iri hagati y'ibyo bihugu. Cotanga mbere n'icyizere ku nyishu ku kibazo cy'amahoro muri Afghanistan. Nta kintu kijanye ariko n'ikirangaminsi cyaho ibiganiro by'amahoro muri Afghanistan bizotangurira, cyangwa ku birwanisho Ruhonyanganda Pakistan isa n'iri kwiragwiza. Ariko kimwe bamenyesheje ko bavuganye n'ibyo budandaji, ibindi bavuganye n'umuyaga nkuba udatosegaza ikirere, hamwe rero no gushira amashuri abigeme n'abapfasoni. Leta ya Amerika iri kwiraresha Pakistani kugira ngo Pakistani igire uruhara mu mugambi w'imbi Leta z'Ubumwe za Amerika ifise wo guhagarika ingwano imaze imyaka 14 ibera ku irembo rya Pakistani, no kuvuga muri Afghanistani. Iyindi nkuru twabashikirije nuko Hillary Clinton yahoze ari umunyamabanga wa Leta z'Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire ejo yariko arasigura ku bibazo by'umugambwe w'abakeba ba Republican ku bitero byabaye ku buserukizi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika i Benghazi aho ni muri Libya mu mwaka w'2012, aho nuwaserukira Leta z'Ubumwe za Amerika Christopher Stevens yaheze ubuzima. Icyo rero aba Republican bagiriza Hillary Clinton, kimwe muri byo ngo nuko ibyo asigura harimo ibitumvikana, ikindi ngo nuko kumubaza icagozo kugira ngo ibyo bitero ntibibe, kandi ngo nta matohoza akwiye yagizwe kugira ngo ibyakozwe bimenyekane. Hillary Clinton ari mu biyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka uza ku giti cy'abademokrate, yabwiye ati nabuze itiro kubera ibyo bitero kurusha mwebwe mwese mukoranye.
Njuti mwese mukunda radizi bidya Amerika ibiganiro byo kuri isaha twari twabateguriye bigarukiye ngaha, mwakoze kudutega amatwi. Mukanya yamara ibiganiro byacu birabandanya nimutangwa.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.